bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no minisitiri ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazindongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Ushinyanji no mubyeyi bibigambo yose iyo habaye ikibazo umuntu afata umwanya wo kwiheza ico kibazo tuzoza turabe mbega ama dossier y'imorwasiye yashize koko birasa nibi bavuga bati baturenganije.
Ni Terence Ntahiraja avugira ubushikiranganji bw'intware hagati mu gihugu. Aha aragaruka ku kutumva kimwe izina rya FNL ririkoriraja mu wundi mugambwe ari wo amizero y'abarundi FNL ya agatongwasa. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Akuno banza nkabwira muri bake ku bihugu bya Eritrea na Ethiopia byasinya amasezerano mu nama yabereye muri Arabia Saudite ejo mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri byamaze imyaka 20 mu ntambara. Ibiri muri amasezerano y'ejo kwa Mungu yasinywe imbere y'umwami wa Arabia Saudite Salman bin Abdulaziz Al Saud hamwe n'umunyamabanga mukuru wayo Antonio Guterres ntibirashobora kuja habona. Imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibanyi byo mu ihembe rya Afrika yarateye imbere kuvaho umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Pia Abiy Ahmed atangarije mu kwezi kwa gatandatu ko igihugu ciwe gishobora kubahiriza amasezerano mu mwaka w'2000. Ayo masezerano yahagarikiwe na ONU yaragamije kurangiza intambara yo kumbibe ibyo bihugu bihana yahitanye abanyagihugu bashika 70,000 ku mpande zose. Abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo baratanye mitwe n'abarwanya leta mu buseruko bw'intara ya Kivu y'umanuko nk'uko amakuru ava mu gisirikare n'abanyagihugu abivuga. Ayo makuru wavuga ko abo basirikare ba leta barwanye n'abarwanya leta bahurikiye mu runani ya Kutumba bashigikiye mu general atavuga rumwe na perezida Joseph Kabila. Ayo makuru y'abantu batashatse ko amazina yabo ashirwa habona hasigura ko abarwanya leta bafashe imitumba itatu yo muri Fizi intara yo mu manuko irwiriye mu Butare yamamwo Indiane hagati ya moko. Umuvugizi w'igisirikare cha Kongo yemeje ko igisirikare chatanye mu mitwe n'abayirwanya mu kwezi kwa kabiri muri kwa kw'igisirikare cha chatangaje ko cirukanye abarwanyi ba ya Katumba bafashijwe n'igihugu kibanyi c'u Burundi. Igihugu cha Israel chavuze ku bwicanyi bwakorewe umuyahudi aharanira gateka kazi na muntu acumiswe imbuga itanu umunyepalestina ari gitero c'iterabwoba. Ali Fulda yari afise ubwene gihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel yapfiriye mu bitaro inyuma yo gucumitwa hanze y'ikigo c'ubudandaje kiri hafi y'uruzi rwa Eftal ku munsi w'ejo. Umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu wa Israel avuga ko yarungitse ubutumwa bwo guhoza umuryango wapfuye amwita waharaniye agateka kazi mazina muntu kandi yagwaniye yongera yamamaza ukuri kuri Israel. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, 31 na 41 ku mugoroba ni metero 19 na metero 22. Turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze. Ubushikiranganji bw'intara yo hagati mu gihugu c'u Burundi buremeza ko Jacques Bigirimana arongoye FNL yitwaye muri ubwo bushikiranganji yemeza ko agatongwasa yamutwaye amazina n'imenyetso vy'umugambwe mu gushinga umugambwe we FNL amizero y'abarundi. Terence Ntahiraja havugira ubwo bushikiranganji asigura ko vyose bizokwigwa mu kuvugana n'impande zose kugira ngo haboneke umuti kuneza y'abarundi bose. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana.
Nkuko biboneka ku makete yo kuwa 13 kwezi kw'icyenda 2018 bikemezwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo mu gihugu hagati, umugambwe FNL userukiwe n'umunyamabanga mukuru Jeanne Ndimubandi warandikiye umushikiranganje w'intwaro yo mu gihugu hagati aho wakana kwibwa ibimenyetso n'izina ry'uwo mugambwe. Muri iryo kete abarongoye FNL bemeza ko FNL Amizero y'Abarundi yatangujwe na gatondo rwasa ibatwaye izina kuko ari byo bakoresha mu kuramukanya. Ikindi bavuga ni bijanye n'ibendera hamwe n'amategeko asa. Uyu mugambwe ugasaba ko ababijejwe bo kwisungura urupapuro rw'inzira ruheruka gutegwa ku mukono rubuza ko haba imigambwe yitiranwa kuko ivyabaye vyajese mu gihugu hari ibibazo. Mu bushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati baremeza ko iryo kete baribonye. Terence Nahiraje avugira ubwo bushikiranganje yemeza ko atakibazo kiburi inyishu ko ubushikiranganje avugira buzoshira imbere kuvugana n'impande zose, naho yemeza ko hari n'abandi bavuga ko gwasagato yakoresheje ivyabo mu gushinga umugambwe.
Ushinyanji n'umuvyeyi w'ibigambo yose iyo habaye kibazo umuntu afata umwanya wo kwihweza icyo kibazo tuzoje turabe mbega amadosiye y'umuntu wasiye yashize koko birasa nibi bavuga bati baturenganije turabe ko atabuze najye abandi yoba yatwaye canke atabindi bintu byo babivuze ko tuba tubibonye twe turavugana n'ababije ingere byo kugenda nimba hari byo kosogwa bikosogwa usanze ibirego bidafashe bahizo nabandi ariko menga saba gusa ndagira ngo ukana bumenye ngahe nabandi ko ndaraba bazabaravuga ibintu byabo birimo hazoba kwihweza iyo dosiye y'umugambe honorable gwasaba bagushinga habe kwihweza ibirego bya Jacques Bigirimana nabo bandi basozo batanze ibirego usanze koko ari amatati turabe ingene umuti woboneka kuko nta kibazo kitagira inyishu.
Abajije kubijanye n'amazina y'umugambwe mushasha ko atazoba kwitiranwa na FNL yahora irongowe na Jacques Bigirimana agatondwasa aravuga ubutandukane buhari akemeza ko abitwaye ibyo bavuga atafatiro bifise
nta confusion ishobora kubaho ntibyitiranwa bari yabitwa Force Nationale de Liberation bewe twitwa Front National pour la Liberté ibyo ni ibintu bitandukanye cyane gose. Kimwe hari abashaka kwibaza ati indome zirasa mugabo urabizi yuko indome zigize ururimi ntizongerekana kubera havutse uyu canke havutse uriya ziguma ari za zindi mugabo ukuzipanga ukuranywa amajambo ibihumbi n'ibihumbi kiretse abo bashatse kubyitwaza kugira ngo badindize ibintu canke baburizemwo mugabo ivyo navyo nibaza yuko nabo nyene barakeneye yuko umwuka wa politike umera neza gusumba uko byahora nibaza yuko ivyo batoza kuja mu ngorane nkamwe nizo zoba ari impari zagira icyo zishobora gushika ko nabo.
Ijwi rya Amerika ryifuje kumenya aho ubushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati buzohera inyishu mushinga amateka gatondo rwasa kubijanye n'iyemererwa ry'umugambwe arongoye. Terence Nahiraje anatanga ikiringo nyezina asaba basabye gutenyenya akabizeza ko naho hoba hari ibibazo bizotorerwa umuti.
Umwanya wari wo wose abarundi barafise kuja hamwe bagashinga umugambo cyangwa ishyira hamwe bakabisaba iyo bisabye yose birashaka kunyuka cyangwa bigateba bivanye n'ingene hari bigenda birakosoka muri iyo dosiye kumbe bitameze neza usaba umuntu arasaba akarindira akaba umwanya kuri wo kwihweza hanyuma se bavuga ngo ikiriga cyangwa kiriya giheze ngo ntaho bacemera umuntu kandi n'abandi bashobora umugambo bakabisaba nibaza yuko umuntu wese arihangana tuzogenda turavugana nabo reka twihweze amadosiye yabo nabo bitwaye turabe ibirimo tusanze harimo ingorane tuzoganira na bene ivyo buri gutora umuti urama atakujyanisha abarundi.
Umushinga amateka gatondo rwasa yatowe mu runana Mizero y'Abarundi nk'uwigenga yashikanye ibisabwa mu bushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati kugira umugambwe wemeregwe gukorera ku mugaragaro kuwa 14 ukwezi kw'icyenda 2018 ni mu gihe yari yatunganije inama y'ugushinga no kwemeza amategeko agenga umugambwe FNL Amizero y'Abarundi kuwa 12 ukwezi kw'icyenda 2018. Umugambwe avuga ko ashinze kugira azahiganwe mu matora ya 2020 kukubwiriza shingiro rishasha ritemera inane z'abigenga. Ibujumbura, Remonzimana, Ijwi rya Amerika.
Remonzimana arakenuye tukivuga iby'imigambwe ariko tubibandanirize mu gihugu cy'u Rwanda ho ku munsi wa kabiri mu nyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Madame Victoire Ingabire Umuhoza asohotse muri gereza ku mbabazi za perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko abanyamugambwe ba FDI inkingi bakiriye ico cemezo gutyo. Umugenzi wacu Eric Bagiriwusa havugana na Bwana Anselme Mutimana umuvugizi wa FDI inkingi imbere mu gihugu. Reka tubate amatwi ku kiyago bagiranye.
Abarwanashyaka ba FDU inkingi mu Rwanda ndetse no hanze twabyakiriye neza cyane, byari ibyishimo, twagiye kumwakira ndetse ntago natinye no kuvuga ko twitwaje n'indabo kugira ngo tumwakire n'uduseke mu rwego rwo kumuha ikaze ndetse no kumwishimira tunamuha n'icyubahiro akwiye nk'umuyobozi w'ishyaka ryacu rya FDU inkingi.
Icyubahiro mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritaremererwa gukorera mu Rwanda FDU inkingi.
Yego, mubijanye ne nuko ishyaka ryemewe gukorera mu gihugu abifite inzira binyuramo ariko ishyaka ryose kugira ngo ryemerwe rirabanza rikavuka cyangwa se rigashingwa FDU nyinge nayo rero yarashinzwe ntekereza ko igihe kizagera ikemerwa icyo kizere numva gihari
Ingabire Victoire umuhoza akimara gufungwa mwabyakiriye mute
kuri ya tariki yafunzweho wenda nayo nyibutse n'abanyarwanda ku tariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2010 yarafunzwe koko yaraje akurwa aho yarasanzwe aba byaratubabaje cyane kumva afunzwe dore ko twari tumaze n'igihe tutabashije no gukora ibyo twari tugamije gukora bijyanye no kwandika ishyaka kugira ngo tunitabire nayo n'amatora yari mu byari byamuzanye ndetse n'ishyaka twarababaye ariko nanone ntago byigeze biduca intege zo kugira ngo dukomeze urugendo rwo guharanira demokarasi rwo guharanira igihugu kigendera ku mategeko y'abanyarwanda bashobora kubona uburenganzira bwacyo urwo rugendo ntago twize turuhagarika habe na gato nkuko byagiye bigaragara muri uwo mwaka wa 2010 nyuma yaho hakomeje kugenda hagaragara abarwanashyaka ba FDU inkingi mu nce zari zitanu zitandukanye abantu benshi batibazaga ko wenda habaye n'abantu bahari ibyo ngibyo nabo abagiye bahura n'ibibazo bagafungwa ariko ntago byigeze na rimwe bica intege ishyaka FDU inkingi
abanyarwanda barashaka kumenya ngo Madamu Victoire Ingabire umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda intambwe ze amaze amasaha make reka mvuge amasaha make kubera ko ntago umunsi urarangira tuvuge ko umunsi warangira ubu ngubu intambwe ze zimeze zite
murakoze kuri icyo kibazo icyo navugaho nuko Madamu Victoire Ingabire umuhoza umunsi n'ubundi ntabwo wari wuzura avuye muri gereza ariko ndavuga ko namamya ko Madamu Victoire Ingabire yigenza akaba afite imbaraga rwose arimo waragenda nta kibazo
uravuga icyaho ngaho
ndashaka kuvuga akakomeye haba kwagaragara inyuma nuko agaragara cyangwa se navuga imbere uko nge nabonye akomeye arigenza nta kibazo
ubu ngubu umuntu yavuga ko Madame Victoire Ingabire yajya ku isoko rya rindi buri cyicuruzwa akagura akanywa agahaha akaganira n'abantu batari bamenyeranye mu myaka 8 ishize ibyo birashoboka
ubu tuvugana uretse nyine ko bwije ariko ubundi ntabwo abujijwe gutembera kugera aho agomba kugera nubwo ubu ndahamya neza ko no mu masaha ashize twagiye gusenga kandi yijyanye kugaruka yagarutse nta kibazo
mukavuga iki rero ku barwanashyaka banyu bafunze barimo n'abayobozi bakomeye wenda nka Vice Perezida wa mbere bwana Boniface Twagirimana harimo Twagira Yezu Fabien nayo wari umukangurambaga ku rwego rw'igihugu muri FDU Leonire Gasengayire nayo wari umubitsi w'ishyaka ibyo mu bivugaho iki kuba bari muri gereza kugeza ubu n'ubwo Madame Victoire Ingabire afunguwe
kuri twe muri FDU inkingi gufungwa kwa bari abantu twabifashe nko guca intege cyangwa se gucecekesha burundu ishyaka ryacu rya FDU inkingi ariko nubwo byagenze gucyo ngo bakaba bafunze ntago urumuri wa demokarasi Madame Victoire Ingabire n'ishyaka bazanye mu Rwanda ntago rishobora kuzima na gato bibaho kuko muri iyo myaka ishize mbere y'uko abantu bafungwa bari bamaze imyaka 7 mu gihugu ntago rero bigeze bicara barakoze byinshi mpamya neza ko dufite intwara rumuri zihagije mu gihugu cyose mu mpande zose ko ntabwo uko abo bantu babitekereza ko wenda yaba asanze nt'abantu bahari ntagari ibyo abantu barahari n'ikimenyimenyi nuko yakiriwe n'abarwanashyaka b'ishyaka rye ubwo rero ngavuga ko ishyaka rigikomeje wa murongo waryo n'ibikorwa byabyo nta kintu gihinduka
Harakoze mugenzi wacu Eric bagira ubusa kuri ico kiganiro yariko aragirana na Bwana Anselme Mutuyimana umuvugizi wa FDI inkingi imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Twandanirize mu Rwanda tubabwira ivyabaye mu kunkengera z'ikibuga c'indege ca Kamembe ni mu burengerazuba bw'ico gihugu basaba ubutegetsi kubakura mu giharaniro gihirahiro bamazemo imyaka irenga 40 abavuga ko kuva mu myaka y'1995 bakomeje kubabwira ko bazimuka aho baba naho gushika atakira kurekwa canke ngo bemeregwe kubaka kuri ubwo butaka. Munyesha makuru wacu Temistocle Mutijima yarabasuye maze adutegura ino nkuru.
Natangiye kubyumva mfite imyaka 14.
Ubufite imyaka ingahe?
50 hafi 60.
Bababwira ko habaye iki habuze iki?
Bahora batuye ngo zatumura.
Numwe muri abo baturage batuye mu nkengero z'ikibuga cy'indege cya Kamembe aratugereranyiriza igihe yatangiye kumva gahunda yo kubimura ivugwa. Aha batuye ni mu murenge wa Kamembe rwagati mu mujyi wa Kamembe mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Icyakora witegereje inzu zihubatse zihuriye ku kintu kimwe, zose zirashaje bigaragara ko zimaze imyaka myinshi ndetse urabona ko hari nizenda guhirima. Nyamara suko benezo badashoboye kuzisana cyangwa se ngo bubake izindi ahubwo nta burenganzira babifitiye.
Hano harimo abantu bafite ubushobozi bwo kuba bagenda bakaka igishushanyo akubaka inzu zijyanwe n'igihe, ariko hano ni mu kibuga kuko igishushanyo barakitweretse batubwira ko cyateguwe kandi abagitegura pe n'abatureberera kure. Ntacyo twahinduraho, twe twasabaga ko yenda bagikoze batitaye ko hari abaturage baciriritse bagiye bahari nabo bafite ubwo burenganzira bwo kuba yenda babona ubushobozi bwo kuba bahatura kuko bahavukiye beshi. Umuntu yarahavukiye yarahatuye nimba agiye kwaka icyangombwa cyo gusanura inzu ye bakimuhe.
Uku gushyira ubutaka bwabo mu gice cyagenewe kwagurirwamo imbago z'ikibuga cy'indege cya Kamembe bo basanga byarabubambuyeho uburenganzira kandi bukiri ubwabo. Hakozwe igenagaciro ku mitungo yabo inshuro nyinshi kugira ngo bimurwe, ariko ibyo bigahera mu mpapuro gusa. Iriheruka ryabaye mu mwaka w'2023.
Bamaze kutubarira banatujyana ku kibuga cya Komanda turasinyira amafaranga batubariye biza kuza kurangira amasezerano y'ubugure arangiye. Turadekarara twandikira Minisiteri Kigali badusubiza ko ngo y'amasezerano ngarangije amezi 6 y'amasezerano y'ubugure atabayeho ubwo amasezerano ngabapfuye kugeza amaginga yatwicaye nta gisubizo tugira.
Kwezi mugira rero abantu bose bangaba bari barasinye ariko byananiye bagakomeje kongera kuba n'ubundi birananirana kuduha amafaranga byaranze kuduhereza ku masambu yacu natwubaki nabyo biri kwanga.
Guhezwa mu rungabangabo kwaba baturage kuratuma n'ubutaka bwabo butakaza agaciro kubakenera kubugura ibyo basanga bibaheza mu bwigunge.
Kubera ibyo byose byabaye hano nta muntu waha agaciro aha, nta muntu aza kugura ahangaha bite nuko yaje kugura avuga ngo ikibintu mbogo z'ikibuga nta mafaranga kibahaye.
Nyine hari nk'umuntu uza akabona hari ibibanza byiza byo kugura nyuma akamenya amakuru yuko turi mu mbago z'ikibuga ashobora gutanga amafaranga ye bikazarangira ahombye akongera akigendera. Kandi muri abo bose ni bamwe wenda baza bahashyira inzu zigezweho bigatuma tunagira imihanda igezweho. Ubu hano iwacu mu minota 10 bugeze kuri kaburimbo, ariko iyo imvura iguye ukuramo inkweto ukamanuka n'amaguru, nta moto yahagera nta modoka. Ni ibibazo mbese turi mu bwigunge.
Bityo rero bagasaba ubutegetsi ko bwabakura muri icyo gihirahiro.
Nimba ikibuga wenda kibona tukibogamiye batwimura tukareba handi handi tujya tugasigira ikibuga imbago zacyo. Kuko nyana tashya muri 85 n'ubundi batera imbago batubwira ngo bagiye kwimuka. Gutya nakwereka ahantu imbago bajyanaga batera imyaka 2 yashira bagatera imbago, imyaka 2 yashira bagatera imbago ngo bagiye kutwimura. None dukandagiye muri 2018 natashya hano muri 85 izo mbago zihora ziterwa tubarirwa ntitwishyurwe. Tuzahora gutya se tuzageza ryari mutubarize?
Nubwo zidatanga igihe nyirizi nibyo bizaba byakorewe, inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ka Rusizi zirizeza abo baturage ko iki kibazo kigiye kubonerwa umuti. Bwana Kayumba Ephraim ayobora ko karere.
Imbago z'ikibuga cy'indege ejo twavuganaga n'ikigo kibishinzwe batubwira ko bagiye kuzisubiramo kuko mbere bari bafashe ahantu hanini mu gihe cyo gukora igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Rusizi. Kitubwira ko bagiye kugaragaza noneho imbago nyazo zaho bakeneye. Niba bamara kuhagaragaza ni ukuvuga ngo ibyangombwa by'ubutaka by'abaturage tuzabihindura kugira ngo bamenye ko ahantu bafite uburenganzira kugira icyo bakoresha. Ahazaba hasigaye mu mbago z'ikibuga cy'indege twumvikanye ko bazahita babarira imitungo yabo bakabishyura kugira ngo bajye kugira ibindi bakora.
Ibibazo byo kwimura abaturage ku mpamvu z'inyungu rusange cyangwa se ziyubahirizwa ry'ibishushanyo mbonera by'imijyi byakunze kuvugwa cyane cyane mu rwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Hakavukamo kenshi ingorane zo kutumvikana ku bigomba guhabwa abimurwa nk'inyishyu y'imitungo yabo. Icyakora kuri aba bo muri Kamembe batuye mu midugudu igera kuri 3 bo bagaragaza ko isubikwa ry'ibikorwa byo kubimura ritigeze rituruka kuri iryo harira ry'agaciro k'imitungo, ahubwo byagiye bisubikwa n'inzego z'ubutegetsi ku mpamvu bo batamenyeshwa. Iyi ari nayo mpamvu babusaba kubakura muri icyo gihirahiro. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Inkuru dushikiriye unyene muri studio nuko igice cha gatanu c'ibiganiro bihuza abarundi byari bitegekanije kuzoba kuri no wa kabiri tariki ya 18 z'ukwezi kwa 9 byungururijwe mu ntango z'ukwezi kwa 10 ku itariki itaramenyekana. Urutonde rwabo utumirwa rwo bari rwo rugiteye impari gushika n'ubu mumenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika Pierre Claver Niyonkuru arabitubandaniriza.
Itariki ya 18 ukwezi kw'icenda yari yabwiwe abanyepolitike batandukanye hamwe n'amashirahamwe yigenga kugira ngo bazokwitabe ibiganiro bihuza abegwa n'amatatu ya politike ari mu Burundi bose. Naho atabutumire bwari bwasohoke, abo banyepolitike bobo bavuga ko bari babyiteguriye. Umwe mu bakozi bo hejuru mu biro bikuru by'akarere ka Afrika y'ubuseruko yabwiye ijwi ry'Amerika ko byungururijwe mu ntango z'ukwezi kuza ku 10. Umu guserukira ibiro by'umuhuza waheruka i Bujumbura kuvugana n'abatwara imigambwe, abari ku butegetsi, abatavuga rumwe nabwo, amashirahamwe yigenga n'abandi. Abo bose bari babwiwe ko ibyo biganiro bizo bitarike 18 uku kwezi. Ikindi babwiwe nuko vyari kumara iminsi 10. Uwo mugwi nyene waragiye mu gihugu c'Ububiligi kubonana n'abatavuga rumwe na leta bahunze igihugu hamwe na bamwe mu batwara amashami yigenga. Nabo bahawe ubutumwa nk'ubwo ko bokwitegura ibiganiro vya nyuma habe Bujumbura canke Buruseli. Uwo mugwi waraceye hirya no hino ikirangaminsi ikiringo vyo mara abotumigwa ivyo ganirwa amasezerano ategekanijwe gutegwa ko umukono n'impande zose hamwe n'ingene yoshigwa mu ngiro. Aho niho havuye urusobangane gukutumvikana kwatumye ivyo biganiro bitaba kuri uyu wa kabiri nk'uko amakuru dufise abivuga. Ayo makuru avuga ko ubutegetsi bw'i Bujumbura bwarahiye bukarengwa ko budashobora kwitaba hamwe hotumigwa bamwe mu banyepolitike canke abaharanira agateka kazi na muntu bafise imitayi mpuzamakungu y'ubutungane yarungitswe n'u Burundi. Ubushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu ntibusiba kuvuga ko abo bashatse gutembagaza ubutegetsi abari mu Bubiligi n'abandi nabo batubwiye ko basavye ibiro vy'umuhuza ko yoraba ingene abigira kugira ngo hagire abatumirwa muri abo. N'ikibanza ivyo biganiro vyoberamwo catanguye gutera impari abatavuga rumwe na leta bari banse ko basubira kuja muri Tanzania. Umwe muri bo yagize ati: "Ni gute twoja kuganirira mu gihugu kiriko kirafata nabi impunzi zacu kandi natwe turi nkazo? Ati umutekano wacu ntiwoba wubahirijwe." Bobo bifuza ko vyobera Entebbe mu gihugu c'Ubuganda. Yamara mugwi waserukiye umuhuza warashoboye kubumvisha ko umutekano wabo uzoba wubahirijwe nabo baremera. Naho vyigijwe inyuma abanyepolitike batandukanye twavuganye barafise ico bashima. Ica mbere ningene ubu umugutegura ivyo biganiro utunganejwe harimo ubuserukira ishami mpuzamakungu ONI, ubumwe bwa Afrika, akarere ka Afrika y'ubuseruko, ubuserukira umuhuza mukuru perezida w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni hamwe n'abaserukira ibiro vya Benjamin Mkapa ahagarariye ivyo biganiro. Ica kabiri bashima nuko abahuza ngo biteguriye no gufatira ibihano Rwanda rwoshaka kudindiza ibintu mu kuburizamwo ivyo biganiro. Ica gatatu nuko abatavuga rumwe na leta baba bari anze n'abari mu gihugu bobo bariko bararondera ingene bogenda bavuga rumwe. Eka n'amashami yigenga ayahunze n'ayatahunze bikagenda gutyo. Ica nyuma nuko bose bahuriza hamwe ko muri ico gice ca gatanu c'ibiganiro habwirizwa kuvamwo umuti n'amasezerano uko vyogenda kose. Mu rwandiko ishami ryigenga ORICOM riherutse kwandikira umuhuza imbere y'uko iki gice ca gatanu gitangura iryo shirahamwe ryahamagariye abafise uruhara bose mu gutorera inyishu ikibazo c'u Burundi no gutahukana impunzi gushiramo ishaka kugira ngo umuturama uboneke. Umuvugizi w'umuhuza Makosha Tembere na carashima gushikiriza kwezi guheze yari yatwishuye ko ibintu byose bizomenyekana mu ndwi zitatu zikurikira. Intumwa idasanzwe yawo ni Michel Kafando ubari mu gihugu cya Tanzania kubonana n'umuhuza Mkapa agiyeyo avuye Bujumbura kubonana n'inzego nkuru harimo n'umukuru w'igihugu. Pierre Claver Niyonkuru i Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 27,325, 9,685, 9,815, n'11,995. guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,350, 15,600, 15,675, 15,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640,000, 9,470, 1,173,630 nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Mukanya turava duhana gahindukira, ariko imbere yuko dusezerana inkuru imwe yo mu makambi ifatiye ku kutumvikana hagati impunzi z'abarundi bahungiye muri Rusenda n'abakongomani baba muri iyo micungararo babagiriza yuko babononera ibidukikije. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo atusigurire.
Abaturage b'abakongomani batuye mu Rusenda ndetse n'umuyobozi wa grupa mabarara noro si batwa Juma John bagaragaza yuko impunzi z'abarundi ziba mu ngambi yo mu Rusenda zigira uruhare runini mu kwangiza amashamba yabo ziyashakamo ingwi n'amakara yo gutekesha, dore ko kubera ubugizi impunzi zazangiza ibidukikije hari imisozi myinshi yo mu Rusenda itakigira ibiti. Umuyobozi wa grupa mabarara noro si batwa Juma John avuga yuko ASR imaze amezi agera ku 8 idatangira inkunga y'ingwi ku mpunzi zo mu Rusenda, ari byo bituma ibidukikije birushaho kwangizwa. Si batwa Juma John agira ati
bakimizi bakonsa bakona na miezi munane
impunzi zimaze amezi umunani zidahabwa inkwi uzaba umuntu ibifungugu umwimi inkwi zo kubitekesha. Ibi nibyo bijya bituma bagenda bangiza ibidukikije. Nizeyimana Jeanne ni umubyeyi wo muri village ya kane yo mu nkambi yo mu Rusenda kwawe yavuye gutasha inkwi mu masambu y'abakongomani namenya yuko ishyirahamwe rya ASR rimaze igihe kirekire ritabaye inkwi, ari nabyo bituma bagira uruhare runini mu gutemagura ibiti.
Impamvu ni kubera batwimye inkwi namwe bakiduhereza, hanyuma natwe bakadupokeza izonja mugabo tukabura inkwi. Kwagenda gusenya rero duhuye n'abadamu b'ababembe kumva bariko baradutuka yuko abarundi twebwe twabamariye ibiti twabamariye inkwi yuko nabo basigaye bazisenyera kure kubera twebwe mugabo tukajanye n'abaguma badutuka
Ndore Imana ngumye umutima abarizwa mu ishyirahamwe ry'impunzi zitwika amakara mu nkambi yo mu Rusenda avuga yuko nubwo abaturage b'abakongomani babashinja yuko bonona ibidukikije nabo bagira uruhare runini mu kubyonona kuko nibo bafata iya mbere mu kubagurishaho ibiti.
Ibiti by'abarembe twe ntabwo tubyangiriza, ibiti by'abarembe turabikunda uburyo tubikunda buri ubungubu. Twebwe umubembe araza akakubwira ati duhereza amafaranga akagenda akakwereka akagukatira igipande akakubwira ati ibi ni 20,000 akakubwira ati ibi ni 25,000 akakubwira ati ibi ni 30,000 ukamuhereza amahera. Ayo mahera ava hehe? Nta kazi dufise ngaha mu nkambi. Umuntu aritupa akaheba itaye namba ya pokera akabunga akora muri ka kabunga kiwe ya pokera muri ka gasheri kiwe ya pokera akamuhereza. Amaze kumuhereza nawe akagenda akamwereka ibiti boyanzara irikiriruka twagenda gukora muri abiti twahura n'abalala londo bafise amacumu yabo imipanga yabo ati mwebwe mona bakimbizi ni muri bene uburongo. Tumaze kumva ntituri bene uburongo uyubwe ubwoba buradufata. Tumaze kudufata tugira iki? Dusha tugira gute? Baratwambura makala katwambura byose kaba kaga kuzanye bakakwambura wagira ku gipolisi nimba uturotse ufise ako gakala cyangwa urukwe kugucana abapolisi bakarukwaka ntacu uvuga kuko uri umurefije. Murefije nta jambo afise imbere ya mwene uburongo.
Umuyobozi grupe mwabarara noro si batwa Juma John ivuga yuko muri gahunda yo kurengera ibidukikije mu Rusenda hari amashyirahamwe agera kuri atatu arimo ishyirahamwe ryadra yatangije gahunda yo gufumbira ibiti bizategwa mu misozi yunamye inkambi yo mu Rusenda. Mwamenye ko hashize umwaka ishyirahamwe ryadra ritangije gahunda yo gukora ibizuku mu rwego rwo kurengera ibidukikije, ariko igitangaje ni uko iryo shyirahamwe ryadra ritaratangira gutanga ibizuku ku mpunzi z'abarundi kugira ngo zinyiruke ibiri no guhora zishaka inkwi mu mashyamba y'abaturage b'abakongomani. Bedase Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Senda umutara kivuye majepfo.
Vedaste Ngabo harakenuye murakenuye namwe bwe nshuti bakunzi muri komuniti kumviriza muherereye ijya nino muze kuba hafi ya maradio yanyu saa 10 kugira ngo mushore gukurikira muri isanga saa 12 tuzaza kureshekiza amakuru azo bagezeho mu Burundi no mu karere gice saa 1 n'iminota 30 naho haza ko ari amakuru arambuye avugwa ku isi ariko cyane cyane tuza kwibanda kuri Afrika. Macbile ya Bero yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Nedran twemye turi kumwe tuvurize indwi nziza.